Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika irabandanya ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 28 ukwezi kw'icumi, umwaka w'2016. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro. Uyu rero ni umwanya wa cya kiganiro mukunda muri isanga, kiganiro mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ariko imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro, reka duhakanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikirize amakuru avugwa mu karere. Oriane,
urakoze cyane. Aloys Bigirimana, ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi. Uno musugira ijana mu menyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu, Jean Bigirimana atawuzi irengero ryiwe. Mu kanya gaheze ku biro bya ambasade y'u Burundi mu Bufaransa, habaye imyerekano yagizwe n'abakozi b'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières. Abamenyeshamakuru batagira imbibe yamaze umwanya muto. Amakuru twaronse ku bari bari kuri ibyo biro by'ubuserukizi bw'u Burundi nuko iyo myerekano yarigizwe nabo muri iryo shyirahamwe, bamwe na bamwe mu Barundi baba mu Bufaransa, bose hamwe bakaba bagira nko hagati ya 2030. Abamenyeshamakuru ba Reporters Sans Frontières basaba amatohoza yigenga ku izimira ry'umumenyeshamakuru mugenzi wabo Jean Bigirimana. Kandi naho ibiganiro bihuza Abarundi byari bigeze ku rwego rw'amakomine, byasozerewe icese kuri uno munsi wa gatanu muri komine ya Kirundo. Musenyeri Nzoyisaba Justin arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ivyo biganiro niwe yabisozereye. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze niho yarari. Jean Bosco, muranyumva?
Bajane Oriane.
Ego Jean Bosco, ijambo nyamukuru ryashikirijwe na Musenyeri Nzoyisaba ryaririye?
Ijambo umusenyeri Nzoyisaba yashikirije ku izina ry'umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro bihuza Abarundi, yavuze ahanini ko ashimye cyane ko ibiganiro byagenze neza, ko igikorwa yagikoze uko leta y'u Burundi yakimutumye. Ara akaba yashimiye ahanini leta y'u Burundi yatanze uburyo kugira ngo ibyo biganiro bishoboke. Ashimira abajejwe intwaro bafashije aho byaba biriko biratunganizwa kugira ngo habe hari umutekano, ndetse akaba yashimiye cyane n'abanyagihugu bagiye baravyitabira. Anashimira n'abamenyeshamakuru bagiye baraherekeza bamenyekanisha ibiriko biraba. Ikindi kibazo umusenyeri Justin Nzoyisaba yabajijwe n'abamenyeshamakuru bari baje gukurikirana isozerwa ry'ivyo biganiro ni bijanye niyo bivyo nikigiye gukurikira uno munsi. Justin Nzoyisaba yavuze yuko ico bakora bagiye gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri ivyo biganiro bagishikirize leta, hanyuma niyashima bakazoheza bakababwira ko bashobora kubandanya.
Ego Jean Bosco,
umusenyeri gite
ego naguciriyemo, hari ivyumviro bishasha vyashikirijwe canke ivyumviro nyamukuru vyari vyabindi nyene, usubuka twibutsa ivyari vyo?
Ego ivyumviro vyagiye biragaruka vyasa ni vyatanguye gushikirizwa kuva ivyo biganiro vyugurugwa aho vyari vyahereye nyene nga mu ntara ya Kirundo. Ivyo vyumviro navyo ahanini vyagarutse ni nko gufuta amasezerano ya Arusha, gukuraho ibiringo vy'umukuru w'igihugu ibiringo vyo kwitoza ku mukuru w'igihugu, ndetse aha n'ivyumviro bijyanye no guhinyanyura amasezerano ya Arusha n'ibindi vyumviro nk'ibijyanye by'uko abahoze ari abakuru b'ibihugu batoba abakenguza amateka bataciye kwitoza mu banyagihugu.
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze. Tubibutse ko kuri uno munsi wa gatanu niho harangiye inama yari imaze iminsi itanu i Bujumbura ihuza abaserukira ibisirikare byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye hafi iyi nama. Muri make cyane Evariste, watubwira icyo iyo nama yari igamije, neza na neza iyo ingingo yoba yashitswe ko yari nkiye?
Iyo nama icyo yari igamije kwari kuraba ibyokorwa kugira ngo iki gisirikare kimwe kijeje gutabara camaho gishobora gutangura gukora. Aha umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi Emmanuel Ntahomvukiye yatangaje mu nama y'uno munsi wa nyuma ko kwari kurabira hamwe ingene ibihugu tanga ingirano z'amafaranga kugira ngo ba basirikare cyangwa ababikora ngo basanzwe basivire bashobore kuronka agahembo. Ikindi gihambaye muri iyo nama kwarukwabira hamwe ingene ibyo bisirikare bituruka muri ibyo bihugu cumi bigize akarere ka Afurika y'Ubuseruko boje hamwe kugira ngo batangure imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo baje gutabara, kuko banonosoye ibya gisirikare n'ingene bategereza kuja gutabara mu gihugu canke kiriya
kirimwo. Urakoze cyane, uduhe ibindi kuri iyo nkuru mu kanya kari imbere. Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Mu mico y'Ikirundi canke n'Ikinyarwanda, umukenyezi arafise uruhara runini mu muryango. Niwe ingozi zigako uruvyaro, kandi mu mico Kirundi na Kinyarwanda niwe afise uruhara runini mu kuzana umwimbu mu bijanye no kurimisha isuka. Munezero n'ubwisanzure bw'uwo mukenyezi bigaragarira mu ruvyaro, akabona guhabwa agaciro mu kibano no mu muryango, akaba ariho abona kwitwa umuvyeyi nyakuri. Ariko iyo mukenyezi bishitse ntabashe kwibaruka mu rugo, abigicibwa bikanashika akirukanwa n'umunega wiwe, ndetse rimwe na rimwe ntabashe no gutorana muri uyo muryango. Kitavuzwe cyo n'umugore avyara gusa abana b'abakobwa, aho yitwa ko ariko arahonya umuryango. Ngivyo bimwe mu bibazo umukenyezi w'umurundi canke w'umunyarwanda ahura navyo. Mbega ubu iyo mico iracagaragara mu miryango yacu, ni iki kiriko kirakorwa kugira umukenyezi ntagumigwe biciye muri iyo mico y'Ikirundi? Umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi n'umufasoni Oda Nduwumwami, arongoye ishyirahamwe Fondation Tabita Action. Ni ishyirahamwe rikorera mu Burundi ritwararika bantu nikora n'urwaruka rutagira akazi. Muri iki gihe bariko bakora ku bijyanye n'abantu bakomeretse mu mitima mu buryo bwo kurandurana n'imizi ibibazo byatewe n'ibikomere abantu bahwanye navyo. Umugore atibaruka mu muryango n'umwe yakomeretse muri abo bantu bahuye n'ivyo bikomere. Mwiriwe Madame Oda Nduwumwami.
Ndagwaye mwiriwe.
Ego
ndagwaye mwiriwe mushinga ntayaroyi.
Murakoze, ndabashimire kandi kukigoro mwagize kugira muganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Murakoze kugira ikiganiro, kandi ndaramukije n'abarundi bose bariko batwumviriza mbere n'abandi bose bariko barumviriza iki kiganiro. Murakoze kuduha ijambo.
Murakoze. Imbere ya byose, reka mbanze ndabasabe mwidondore kandi mutwiganire mu ncamake abo muri bo n'ibikorwa ishyirahamwe muserukira rikora mu ncamake.
Jewe ndumufasoni nitwa Nduwumwami Oda. Nsanzwe ndongoye navuga ishyirahamwe Fondation Tabita. Dusanzwe twitwararika mu bifadika, twitwararika bantu nikora cane cane bajya abantu bageze mu zabukuru mu bifadika n'abajya abana bo mu barabara. Ariko mu buryo rusange, umuntu wese aja tugana afite ibibazo cyane cyane mwe nabo bakomeretse ku mutima warushe ku mutima baraza bakadusanga. Turi bamwe rero bariko baraterera mu gihugu cyane cyane ubu turiko turakora cyane cyane ku kintu kijyanye n'ibikomere. Urabona abantu bakomeretse ni benshi muri iki gihugu, ibikomere biri uburyo bwinshi kandi biri ku bantu benshi. Ariko ko mwashimye ko tuvuga kuri iki cy'abakenyezi mu gihugu, nacyo turakivuga nako, kuko abo nabo n'umwe umukenyezi n'umwe nawe umukenyezi atari baruka n'umwe mu bariko mu bakomeretse ku mutima. Urabona iyo wirukanywe gutabwa n'ikintu kigoye kibabaje cyane, kandi ugatabwa n'uto gutaye umwakundanye yabyumva.
Ntaguciriyemo mbega iyo mico yo guta abakenyezi ngo nuko batibarutse mu bihugu byacu mu Burundi, cyane cyane ko turiko tuvuga nuri mu Burundi, iyo mico iracyariho?
Hariho abagabo bamwe bamwe bakikora, ariko nuko birateye isoni. Urabona rimwe na rimwe abantu bariyo bagije icyo abantu baba barasezeranye. Urabona iyo umuhungu n'umukobwa bakimenyana baravugana bakireshanya, akakubwira ati ndagukunda uri sanse ekaurazanye n'amagambo, bavugana bakiko barareshanya, mu nyuma bakabishikiriza n'umuryango bakandikana n'impeta yerekana yuko hari angajima bafashe, mu nyuma bakabyereka na leta bakabyereka n'ishengero, hanyuma bakagira ibyo biyemeje ibyo basinya bakavuga ati ndagukunda ndagukunda urwaye cyangwa ukomeye. Mugabe iyo ubonye umudamu bamutaye hanze uravuga none bya bindi basinye ngo nzomukunda byari abahungu n'abakobwa gusa ntiyababura, hanyuma bitaba biheze. Urumva rimwe na rimwe hari igihe baba bibagiye n'amasezerano baba bakoze, nikuri umudamu akabyaye mu rugo aba agize ingorane nyinshi, aba azigize mu rugo iwe ubwiwe mu kibano, kandi kibabaje muri novuga mu gihugu cy'u Burundi nabo bitaraho bacye batangura kubyivangamo, amacuti y'umugabo cyangwa abandi bantu, uyu muntu agaca bamenga araterewe umengo nkomeze nk'abandi bantu ukamenga mbere niwe yanabyiteye, ugasanga ni ingorane, ugasanga ni ukuri ni igikomere kigoye gukira. Urabona cyane cyane iyo baciye banamwirukana hoho iyo atagisanzwe afite n'akandi kazi, urumva aca ahinduka amayibobo ndi kuba mu ibarabara cyahinduka cyinduka ibindi bintu atategerezwa kuba.
Mbega ko kenshi usanga ikibazo cyo kutabyara bacegeka ku bakenyezi gusa, mbega nta bagabo babaho batabyara?
abagabo batabyara kuko barahari, ni nacyo gituma twotera kama abagabo tubabwira tuti igihe habayeho guteba, kuko hari igihe bitera hano bikakunda. Iyo habayeho guteba tuhanura ko umugabo yibanza akivuze, kuko umugabo we biroroshe amahirizano y'umugore arababaza ndetse nohanura ngo umugabo atangure, kuko we biroroshe ibijyanye n'ibipimo we biroroshe, ariko ibipimo by'umugore birababaza. Rero kugira ngo umugore ntahava ababarira ubusa kandi ikibazo kiri ku mugabo, ye nohanura ko umugabo yatangura akicirisha, hanyuma noneho umugore agakurikira nawe.
None ko bavuga yuko hirukanywa umugore iyo basanze umugore atabyara, mbega umugabo warirukanwa?
Umugabo?
Hari
umugabo ntirukanywa kubera ko arariwe. Umugore irirukanywa kuko yadasanga umugabo, urabyumva nawe? Mugabo ndumva ko bibera akarenganyo, kuko havyara Imana, Imana niyo rurema, Imana niyo irema abantu, Imana niyo ituma umuntu. Erega abantu bagira mariage ntibagira mariage kugira babyara abana, abantu bagira mariage kubera bakundanye. Abo bana ni umugisha Imana iza kubaha mu nyuma, akurya Imana iguha umuduri iguha inzu iguha iki, ni Imana iza kunezereza urwo rugo ikabaha icyo twakwita akaganuke, ikado. Abana ni kado, ni ingabire iva ku Mana, Imana ihereza umuryango kugira ngo umuryango ubeho urekire byose n'ibintu bivuga wujurijwe neza. Mugabo abantu ntibagira mariage kugira babyara abana, siyo ntumbere. Abantu babana kubera ko bakundana.
Ego, murakoze. Fondation Tabita Action murongoye niki imaze gufasha muri ibyo bibazo tumaze kudondagura?
nukuri turamaze gufasha imiryango itari mike yagize uruhagarara bitewe n'izongorane twa mwa fondation caritale twamaduhagarara ku jambo ry'Imana urumva kereka abantu urukundo rw'Imana ingenero ugomba kumera urumva hariho umugabo hari umugabo yitwa Yobu ngo Yobu Imana yari yarabahezagiye mu nyuma barakubitwa n'ingorane Yobu arabwira umugore wiwe ati mbega Imana twoyitegera kuko iza gusa urumva igihe ibibi bije urukundo n'irica ruhagarara sinikosa ryavuye ku mudamu sinikosa rivuye ku mugabo nuko niko bibaye Imana yabatebeje cyangwa yanabireze none hari umunyekosa muri abo babiri umunyekosa
murakoze ikiganiro ni muri sanga gica ku ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana uno munsi tuhagaze ku kibazo giterwa n'abakenyezi bagira ibibazo mu ngo kubwo kutavyara umutumire wacu ni Oda Ndumwami arongoye ishiramwe Fondation Tabita Action likorera mu gihugu c'u Burundi muri kiganiro kandi turahakaryo abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagagira interano batanze canke n'ibibazo babifuza kubaza umutumire kuri telefone turamaze kuronka badutera kamo Emmanuel mwiriwe
neza
mu telefone muri he
turi ari bitakukirya mu ntara ya Bururi
ego mufise ikibazo canke intererano
ndafise intererano kandi ndafise n'ikibazo
akanya nakawe
Ego me intererano mfise ikirundi ibaza gituma abantu abagabo birukana abagore babo kubera batavyara ahanini nibaza ko hava biva ku bintu bibiri gusa aha mu Burundi mu bisanzwe turafise umuco w'uko umugore ari umuntu mutoya ku mugabo wiwe mu rugo usanga umugabo adafite sitatu cyo kimwe n'umugore wiwe urabona kandi rero tuza kuba uko nyine kubera urabona umugabo niwe azana umugore akamuzana muhiri iwabo yari yamuzanye afite objective kandi objective principale yo ni ukugira ngo arondoke ubwo rero atarose umwana ni umubabaro munini cyane rwose agacyarira agishavu hano mu Burundi turafite umugani uvuga ngo urubuze inkware ruvumbukana igihuna rero abuze amaze kubona abuze ivyara aca atishavu ku mugore wiwe ikigira kabiri nibaza ko bivako ni uku kuntu usanga abantu benshi mu Burundi bataciye ku ntebe y'ishuri abantu baciye ku ntebe y'ishuri usanzwe izi barazi icyo bivako baramenya iyo babuze ivyara mu rugo yuko bishobora kuva ku mugabo cyangwa ikava ku mugore mugare abantu batize nabo bazi yuko ari umugore gusa atavyara rero nagomba kubaza ikibazo nagomba kubaza uwo mu baseruka iryo shirahamwe nagomba mwate ni iki kintu cyo kwirukana umugore ngo nukubera atavyaye cyoba kiri mu bantu ahanini bize cyane abantu bataciye ku ntebe y'ishuri icyo kibazo cyo kinyishi wako biraza kudufasha gutahura ukuntu ahanini biva ku kuntu batize abantu benshi batize bakamabazi yuko rero umugore wavyara mu rugo ntibamenye yuko ishobora kuva kuri bose
murakoze turafise na James kuri telefone James mwiriwe
mwiriwe ndaramukije umutumire
murakoze muhagaze he
nda mu ntara ya Rumonge
mubaze ikibazo canke icyumviro
ego bwambeho no gushimira umutumire kuvyumvira avuze koko banje kumushigira cyane no kumutera intege kuri iryo shirahamwe kuntu bavyifatamo no kuntu babanda yabatera akamu abo bagabo bafite ingeso imezuko kuko iyo mwubakanye n'umugore cyangwa mugiye mu ikomine ntawe musinyanira yuko muzovyarana ahubwo mvuga yuko mugiye gufashanya mu magorwa no mu marusha hama abagabo bakwiye kumenya yuko mwataro mvugira vyara ahubwo arongora kugira ngo bafashanye muri bya nkenerwa byose ariko nibyo kuvyara birimo nkuko yabivuze umutume kare ingabire iva ku mana nagenda mwibarize mutumire wacu kuva mushinzwe iryo shirahamwe mu myaka iheze byaraboneka yuko ingo nyinshi zakunda kwahukana canke basanga umugore arishwe ngo ntavyara basanga ntibiva kuri we biva ku mugabo kuvaho mushinga iryo shirahamwe oba hari hakarushe kamaze kugera kuko biraboneka yuko umenga ubu vyonapfuma kuko kare twaravyumva mu maradiyo makuru yuko abagore bakubiswe birukanwe mu rugo bahukanye basanga ingoranzi hama ni igiki musaba nk'abagabo bataraja ku murongo canke hari inyigisho muhora mugira ku makomini cyangwa amukorera mu Burundi bwose aya bashyamwe avuye ko akorera mu Burundi bwose ariyo gasanga basanga hari intara zimwe zimwe adashikako uko byinshi bikunda gushika mu ntara zimbo basanga niho ibintu bikunda kumeruka mwamutegekanye iki mu gihe musanga yuko
murakoze umunywanyi wacu ibyumviro byiwe byose yabiseruye reka duhakanya Oda ndi umwami abo bantu babiri Oda ugira icyo wishyuye ko
ukuri cyaro yize izari karavuga by'abatize n'abati abije n'abatize ko abatize aribo bikunda gushikira cyane yego nicyo harimo nicyo harimo abatize babivyumva uko ariko hariho nabije bagirira nabi abakenyezi babo kubera batavyari mu kubaca inyuma bakaja kukimira handi cyangwa ntibabafate neza cyangwa ntibabanezererwe rwa rukundo ntirubandanye ibyo turabibona mu miryango myinshi nicyo gituma turonka abantu mwe nabo baza bakatubwira ingorane baba barimo umuruho mubabaro ariko si n'umugabo gusa no mu kibano iyo umuntu atavyaye umengo mengo nibara mengo ninga sumuntu nk'abandi mengo ninga arataye agaciro no mu kibano gisanzwe ugasanga hariho n'umugabo baramufashe nabi ugasanga ababanyi baramubwira amajambo amu umusanzu umuntu nk'uyu abakwiye umuntu amwegereza ahubwo ufite n'abantu ukabamushira bakamuramutsa hanyuma nawe akumva akunzwe mu mwanya abakirindiriye nawe ibyo ariko aravuga by'abatize nibyo ariko no mubije biriho kandi birababaje akamuca inyuma akagenda akamubabaza yaza yahenze akaza amucurira amajambo atariyo birabaho nayo umutumiro wa kabiri ibyo ariko aravuga ati yakoze kudushigikira by'ukuri turabona umenga ubu hari hakarusha ubukebuke ariko n'ubu neza ubwiye ni bake vrema babura ibyara bakabandanya bafatanye neza bakabandanya bari bakikundanye urabibona umenga abana nibo batuma urukundo rubandanye ariko si uko byategetswe kumera ariko arabaza ati mbega mukorera mu ntara zose oya turacyakorera ibujumbura gusa ntiturashobora kuronka muvuga ingufu cyangwa uburyo kugira ngo dukwire igihugu cyose ariko mu byifuzo dufise mu iyerekwa dufise turifuza ko mu ntara zose z'igihugu ikiramufunda satabita byo biri icyo twise amantene ukonishuye ibibazo byabo
Emmanuel yari yatanguye avuga ngo umugore ngo ngo afatwa nk'umuntu muto ngo azanwa mu rugo ngo kugira arondoke icyo cyo mubivuga kwiki
iyo umugabo yiyumviriye ko umugore ari umuntu muto aba yibeshe cyane je hari ibintu bitatu nkunda kugira kuvuga avuga nti iyo hatari umugabo nta gitinyiro iyo hatari umugore nta buzima iyo atagwaruka nk'abana bariho nta kazoza ibyo ndakunda kubivuga gutyo ariko umuntu yumvira ko umugore ari umuntu mutoya uyu muntu arihenda cyane kuko umugore ni ubuzima ni ukuvuga ngo ubuzima bupfuye ubuzima bufutanye ubuzima bubaye nabi ni ukuvuga ngo n'igihugu cyose kirashikirwa kikamererwa nabi umugore ni umuntu w'agaciro umugore niwe nkingi y'urugo umugore niwe watuma urugo rurama umugore niwe watuma iterambere mu gihugu riba umugore n'umugore ni umuntu w'agaciro rwose si umuntu kuvuga ngo ari hasi cyane umuntu yari akibyumvira gutyo n'ukuri ntiba yarafashe umwanya wo kubyumvira ko cyane
radiyo Ijwi ry'Amerika turafise abandi banywanyi bifuza kubaza umutumire Eli mwiriwe muri hehe ariko ahantu uhagaze agatelefone kawe ntikumvikana neza gerageza ubwire icyo ushikirije cyanke ikibazo ufise
ntabirambye kuri uku kutagwa ngo bakwite kuko burya ikibazo ntibacyo bashobora kugihanganira kwa 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 arakiye kwa nyora gusinyo bahamera nko naho ari karahantu abagabo twabira kitanye nabitse naho yabitse niko naho bitse gushikira abantu bati ati yabitse bitya ikintu na kesho kiba gese kira ubushaka shati cyose akunda gusora na abeshi bafite inda cyango abanze bitime cyose kindi nane ko muri azone so abantu bose bitse atwana bafite ba kandi rero cyose nashaka mwese ko ashaka ndamufate igihe uyu mugore wasanga atabyara umugabo nawe akaba ariwe abyara hama umugabo akavuga ati iyo kugira ngo kwirukana aho reka ntorereho uyu mugore we aze gushobora kuza akanzara kuko kuba bakenya kamwe yati kamwiza
wasubiramo neza ikibazo ntitwakumvise neza mu ncamake
nashaka ndamubaze mu gihe wasanga ari umugabo ari we akabyara bikasirikaba yuko umugabo yemera akihanganira uwo mugore mugabo mwiza umugore umugabo akaca yongera akazana uwundi mugabo abyara uwundi mugore abyara kugira ngo umugore nange gitoke umugabo akiyongera umugore akabasinga ari babiri uwo akamutunga ari kugomba ntamutokeze uwundi nawe akamutema kugira ngo amutware amategeko yabasenyera cyangwa akagera
ara kwishura turafise kandi na Cedric kuri telefone. Cedric mwiriwe
mwiriwe cyane munyamakuru.
Ego shikiriza muri hehe kwanza
igi mu ntara ya Gitega.
Shikiriza kibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Ego nabamba kubanza kuramutsa uwo mutumire umufaso ndamujena ni mwo kumutera intege ni hoko bakora biranezere biratuhimbana mugabo nka ndamubaza nti none zakorana gute naye yandi mashira hamwe y'abakenyezi nk'izi za kafobe cyangwa aya yandi nakumva kumenya ingene bakorana cyane ibi bikorwa bakora kumenya ngo babikorera mu gihugu cyose bo bakora mu ntara izi zose zo mu Burundi ama akabaza kandi mu gabacyo cyangwa bacyo n'amubaza ingene cyo gikorwa aho bakura uburyo kugira ngo bashike kuri ibi bikorwa byiza bakora aho ahava don ahava financement ibyo nagomba kumubaza rero
yego neza murakoze madame Odandu umwami ibibazo mwabyumvise tubasabe mu byishure
hari kibazo cha mbere sinashobora kucumva neza iyi telefone yewe nti yashobora kuyumva neza ndiko
ico ya yashimikiye yuko mu gihe basanze umugore vyukuri atavyara mbega uko nacumvise mbega biremewe yuko umugabo yoza n'undi mugore mu rugo avyara bakitwa abagore babiri mu rugo ni ikibazo naho cari gihagaze.
Oya oya suko bitegerezwa kugenda kuko aho baba basambuye amasezerano babagize kuko baba bavuze ngo nzogukunda gushika gupfa ngo kandi ngo nzogukunda ukomeye cyangwa ugwaye muyandi majambo nzogukunda uvyara n'igihe utavyara urumva ntibyemewe yuko cyane cyane dusubira hahandi ku cyaka kibazo twavuga ubwa mbere abantu ntibagirana ubukwe ntibabirana kugira ngo kugira abavyara abana babirana kubera bakundanye igihe batashoboye kuronka abana barihangana gushikaho Imana ibyo bagirira neza bitabaye ibyo naho bagasazana neza amahoro kubera ko barakundanye umuntu umukunda uko ari urabyumva kandi urumva nuko iyo bariko barasinya nyene haba ari umunsi w'ibirori bataba basomye neza mu by'ukuri ibyo biyemeje ibyo birimwo ni kimwe umuntu ategeza kwihanganira rero ntibyemewe ko umuntu arongora umugore wa kabiri nimba ari umukristu abaguye mu cyaha nimba atari n'umukristu abataye amasezerano abakoze n'ico amategeko y'u Burundi atemera kuko amategeko y'u Burundi ntiyemera guharika.
Tukiri kuri uyu muntu wa mbere Elia yavuze yuko cyane cyane n'ingeso ngo iri mu bize ngo abanza kumutera inda ngo imbere yuko ngo amushyira mu rugo ico ivyo byo mu bivuga kwiki
ivyo namakosa mavi namakosa namakosa urumva ubanje kubikora uko nta rukundo birimwe kuko nibiharuro uri kuritangira wowe nyene urumva kandi ngarutse naho uri umuntu yemera Imana w'umukristo waguye mu caha nabyo nyene ntivyemewe nishitse urumva baragenda bakabana mugabo ntibategerezwa kubanza kubyara abana imbere yuko baronka uruhusha rw'ababyeyi rwa leta n'urwa kiliziya n'urushengero urumva utwo nuduharuro abantu baba bigiriye kubera yuko baba bari mariage nuvuga ngo bariko barayitangira ariko ivyo ntibizabyibakiye ku rukundo.
Murakoze. Hari na Cedric sinzi ko mu mwishura yabaje timukorana gute na yandi mashira hamwe y'abakenyezi mukura hehe uburyo
no vuga ngo dukorana n'andi mashira hamwe ahubwo harimo ayandi abandi bakenyezi benshi baza bakifatanya natwe bavuye mu mihingo yose no kuvuga mu mashengero yose mu moko yose mu mikore bitandukanye
kwa dukorana nabose. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Umutumire ni Madame Oda Nduwumwami arongoye ishyirahamwe Fondation Tabita Action rikorera mu gihugu cy'u Burundi. Rimwe mu byo ririkorera akora ni kufasha kuvura ibikomere by'abahuye navyo. Tuka dutandukire tukiri kuri ico kibazo c'abakenyezi bahura n'ibibazo byo mu ngo. Hariho n'ikindi kibazo c'abakenyezi usanga batavyara abana b'abahungu mu mico rero yacu cyane cyane abarundi ndetse n'abanyarwanda ugasanga abo bakenyezi bafashwe nawe mu rugo bayiswe mbere yuko bagomba no guhonya umuryango. Reka mubanze mwumvirize iyi nkuru yabaye mu Rwanda ku munsi wa kabiri mu bucamanza bwo muri ico gihugu cy'u Rwanda.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Foste avuga ko muri Mutarama 2016 polisi y'igihugu yamenye ko habayeho icyaha cyo kwiba umwana itangira iperereza aho hakekwaga uwitwa Abineza Yasente. Ubwo polisi yakoraga iperereza Abineza Yasente ukekwaho kwiba umwana ngo yafatiwe Musanze amufite avuga ko umwana ari uwe, ariko uyu munsi mu bushinjacyaha yavugaga ko atari uwe ariko agasobanura ko yamutwaje nyina akaza kumubura kuko nyina w'uwo mwana avuga ko yari yasinze. Umugore w'ibyo umwana Abineza Yasente nta byinshi avuga byamuteye kwiba umwana, ariko amakuru twahawe n'umugabo we agaragaza ko uyu mugore wari uwa kabiri mu muryango washatswe mu buryo butemewe n'amategeko yaba yarashakaga kwereka umugabo we ko yabyaye umwana w'umuhungu ngo abashe kugira agaciro muri uwo muryango. Umugabo w'uyu mugore wibye umwana we kugeza ubu ubushinjacyaha bamburaga uwo mwana yari yakemeye ko umugore atabyaye koko.
Umunyabuzima aravuga arahamagaye ati umugore wawe yabyaye atafite umwana yabyaye umwana w'umuhungu. Umugore nta kinini ari kongeraho nje nabonaga ko ari umwana ariko nje ibyo kukwita rero dore ni umfite abandi babiri simfata umwana w'uruhinja mfata umwana ruko atangiye guseka ari gukamba kamba nje ubwo uri kugezana n'ubu ndatangaye nje ngeze hano mbona nsanze hano mu rukiri ubwo rero ubumaze amezi atanu mpfunze nje ntabwo binshimishije urukora ko nanditse ari uwanje kandi nanana mwandikishije no mure namwise manzi jadamu.
Aho ni mu Rwanda aho umugore yafashwe yivye umwana w'umuhungu kugira aboneke ko afise agaciro mu muryango. Madame Oda Nduwumwami, ivyo ibazo i Burundi vy'abagore babona yuko atagaciro bafise mu miryango kubera kutavyara abahungu birabaho?
No, niko rero bibaho iriho ariko cyose yesi no vuga ngo nikutamenya no vuga ngo nikwikunda yesi ngiye no vita mugabo mu bisanzwe ntibyategeka kumera gutyo niko biriho niko bimeze. Hariho abagore banakubitwa kubera babyara abahungu babyara abakobwa bakabyara abagabo babo ntibajya no kuba ari abakubitaro bakabatira amajambo mabi nawe urabyara nawe ngo wabyaye nawe kubyara abayisere gusa ni amajambo cumi k'amajambo ababaze aho kugenda ukaraba umubyeyi kuko kubyara waziko uba usinze imanga hari abagenda kwa muganga ntibagaruke aho kunezerwa yuko yashikanye amahoro kandi yatabarutse ubwo ugatangwa kumubwira amajambo akiriko n'umutongo akinababara. Ibyo ni kuri abagabo bakimeze gutyo
yikubita gashi ibyo si ibintu bibereye umuntu umuntu umushinga na muntu w'umugabo ni ibara ku gihugu ni ibara birateye n'isoni nkingira n'igira birabaho ariko ni bibi cyane ndasubiyemo abana umugore babyara umugabo babyara abana batangwa n'Imana ingabiriza ku Mana umuntu ategerezwa kunegerwa cyane cyane yuko Imana imuhaye umwana imbere yuko ari umuhungu cyangwa umukobwa wategereza kunegerwa ko Imana itanze umwana itanze umugisha.
Murakoze kuri telefone. Turacyafise abanywanyi bakura. Thomas mwiriwe
mwiriwe neza
muhagaze he?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni mutanga ikibazo canke interano yanyu?
Yo bwa mbere ubona gomba mbanze shigikire itinzira cy'umupfasoni.
Mhm.
Kuko je nico nama mbira abantu benshi nabwo kenshi abantu babagabo tutabihuriza ko umugore iyo mutwaye ntuba imbere ya musantere cyangwa muri etasi zihe cyangwa imbere y'ishengero ntimusubiranira ngo ugiye kubyara. Je nico nama mbira abantu kubyara n'umugisha ni nk'inyongera Imana iguha kugira umuryango wanyu waguke. Iyo bishitse ntihagire ariyagira amahirwe yo byaramugira umugore yarakwiye kuba n'umugabo bakagumana rwa rukundo ari bafitaniye imbere nimba bafite amakenga abaganga bariho bakabereka neza yuko ingorane ziri kuri kana akamugabo urukundo rutegeza kugumaho kuko naho mwovana ushobora no kuzana n'ubundi ntare ukazana n'ubundi ntabyare ese woshika kuki kimwe gusa muhanura abagabo ariko kuba batwagwa n'ishavu kuko kubyara ni mugisha. Hanyuma ibisigaye nabyo navuga nti n'abagore nabo barakwiye guhuza barafata intumbero yo kubaha ukabagabo bakababwiza ukuri ngo bafise akagorana akamubwira ati ibyo mfite akagoranaka bakamana rwa rukundo rwo kwama bariko barahuza bayaga bashyira hamwe nibaza ko ejo naho bakagorane bashobora kugaterera umuti atangorane ndende zibirinze kubamo. Ku kibazo nacyo cy'uko ushobora gushika umuntu ugahura no gutorana ntatorana mu Burundi biragoye kubera atategeko riraboneka Burundi ryo kuvuga ati umukobwa ategekwa gutorana cyangwa umugore ategekwa gutorana ibyo umugabo byiza ni uko abatorongoye muri kino gihe kwiga iryo tegeko bakaraba uburyo ryohumuriza bose atawibeba ngo ndahohotewe hanyuma bikatungana neza. Murakoze.
Ego turafise na Jean Bosco kuri telefone. Jean Bosco mwiriwe.
Muraho ndabaramukije.
Murakoze. Tanga ikibazo cha muri hehe kwanza?
Ndi muri South Carolina muri America.
Ego murakoze. Tubasabe mutange ikibazo canke intererano.
Ubwa mbere ijana ku ijana ndashima insiguro uwo mutumire yatanze.
Mhm.
Ikindi nashaka kuvuga muri benshi turikunda ndibaza ko aricyo kiba gitera izo ngorane zose kubyara abahungu cyangwa kubyara abakobwa bikazana induru cyangwa kutabyara.
Mhm.
Je intererano nashaka gusaba guterera nuko nk'uwo mumama yoza arashikira ibimenyesha makuru kugira bihimirize abantu babagabo bafite ibyo bibazo biture kwa muganga bashobore kubasuzuma barabe ubufise ibibazo kuko hari gihe n'umugabo abari wafise ibyo bibazo ugasanga abishize ku mugore kubera ko yapimishije ijisho ntiyagiye kwa muganga babahinyisha. Ikindi nacyo ni uko boza barahimiriza abantu bacishije n'abanyamakuru bakabafasha bakirinda ibintu by'abapfumu kuko nabyo bizana ingorane nyinshi bigateranya ugasanga abapfumu barimo barababwira ibintu bidatumbereye. Bo akandi kantu ku kiganiro kigeze kuba ni icy'abagore usanga babura abakobwa babura birya bintu sinzi ko ari kwibindisha bari mu mihango.
Ni kiganiro cyakozwe umengejo.
Kwa boheza baregerana nkabo bamaze gutera imbere bazi byari byo bakagwiza inyigisho kuri abo bakobwa uko bo byitwaramwo kubera bo baronka n'agafaranga na kamwe canke tubiri bagatanga imfashanyo bakaza barabafasha kugira babironke kuko hari haba abi wabo barabakene gose nyene ku buryo atoshora kucigura cyaratana kizi
ego mu
murakoze
ico cari kiganiro cari ca hise ejo ku munsi wa kane madame Oda ivyo izo ntererano canke ko gushikira bavuza abantu hari ico bivuga ko
ego aravuze cyane umutumire uyu abajije atanze ashigikiye ivyiyumviro y'ukuri abagabo siye hahandi kimwe twahera ko bikabivuza batangura bari bo bivuza kandi hari igihe usanga akantu gatonya akagorane gatonya ariko kubera ya mico nyine akidadira akanka kuja kwivuza ugasanga biriko birabacereza igihe vyashitse gutyo umugabo nagende yipimishe hanyuma n'umugore nawe nyene abanze umugabo kuko ibipimo by'umugabo ntibigorana ibigo ibibabaza ama exame y'abagore arababaza rero si byiza ko umugore yobanza kuko hari igihe umugore yoba atangorana afise kandi akaba yababariye ubusa kandi by'umugabo byari byoroshe reka umugabo abanze ave mu mugabo abone ko atangorane hanyuma madamu yipimishe kandi byose babigire mu muco babigire mu rukundo kandi babigire bizigiye cyane cyane bizigira Imana bamwe ngo Imana niyo rurema Imana ni rurema abana yitanga abahungu n'abakobwa rero kandi tukabahimiriza tuti igihe babona ko nyine byabana niyo kwihangana niba ari abakristu bagende baraba abarongozi abakuru b'amadini bizigiye bagende baratura ikibazo babaha impanuro kandi cyangwa bagende baraba abaganga bababwire icyo yaravuze kandi nanjye nashyigikira yakaje ku mupfumu n'umunsi n'umwe kuko umupfumu wewe acasongera isibe akica no kurukize agatangura akabateranya agatangura kuvuga ko ari bande ko ari nyinabukwe ya muroze ko ari nyinabo ya muroze urabibona bakazana ibintu bidashoboka rero ke kari kuba akabazo gatonyi muganga yari gushobora kugira cyangwa naho nyine ikindi ibyo mbona kandi gitera intambara iyo umugabo atabyifashemo neza ugatume umugore amererwa neza n'umugore ashobora kugira stress ikamutuma atovyaye kubera kuguhahamuka kuguma yiyumvira ngo ukwezi guheze ngo mbega nasamye sinasamye yo ndagowe akakangura akatura amajambo atariyo kubera ubwoba afise bigaca bikreya stress muri we bikanamuza nuko yosama kandi mu by'ukuri atangorane igihe kandi baza ko abantu bubana neza amahoro bakundanye ibisigaye Imana igahetsagira urumva kandi niyo abana batuboneka baroma n'urukundo rurabandanye erega urukundo ni urukundo ntacyo rufatiye ko urukundo n'urukundo umuntu mukunda uko ari mukunda uko bimeze uko bice niko rukundo nyarukundo nitangwe kuvuga kuri abahungu n'abakobwa ni ukuvuga ngo urukundo rwawe ni conditionnel urumva sema nta ntiguzuye si urukundo rwuzuye ni urukundo rufatiye ku bintu nubigereranya n'aho wundi avuga ati ko umugabo wanjye yarayafise akaba akenye ndamutaye cyangwa ko umugore wanjye yarayafise none yayabuze ndamutaye icyo kivuga ngo bari urukundo rufatiye ku bintu cyangwa rufatiye ku bintu atari urukundo rw'ukuri
hari n'uyu Jean Bosco ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabasabye ko muza murashikira ibinyamakuru kugira amajwi yanyu ashike kure kuko yabashigikiye ku byumviro byanyu muvuga ko hari ico murakora kugira mushikire ibinyamakuru
ego kandi tutangwe ikinyamakuru cya mbere tutangwe gushimira ni ijwi ry'abanyamerika ijwi Voix d'Amérique
murakoze
namaze kugira ibiganiro turabibashimiye cyane kuko by'ukuri ijwi rishika kure iyo tuvuge ku binyamakuru biba benshi usumba aho twavugira muri ayo masantre tuba twarakereye aho twakira bake ariko iyo tugiriwe ubuntu ibinyamakuru bikaduha uburenganzira bituma dushobora kuganira na benshi bishika kuri benshi
Radio Ijwi ry'Amerika turafise abandi banywanyi ku murongo wa telefone Kamanzi mwiriwe
Mwiriwe neza
ngo tubwiraho muri nico mwifuza guterera
nitwa Kamanzi ndi Rwanda nanditse message mbabwiye ko nikeneye gutanga intuza nyunganizi ikurikije ikiganiro cyawe kuri Facebook ivuga yuko ari gahunda yo gusaba indirimbo zo kwivuza ku munsi w'ejo. Ariko sinzi niba ari gahunda mumpamagayemo, niba nsanze ntaba nibeshye ngo ngiye mu kinyamitaro wanjye.
Oya, ni ikiganiro kiriko turaba ingorane zihura abakenyezi bahura nazo, nimba atari icyo nta kibazo, reka twakire undi munywanyi.
Reka nari mpavuge ho gatoya noneho.
Yego.
Yes, murakoze cyane. Nkurikije ikiganiro numvishije mwariho muvuga ku bantu bashakana, cyane cyane ku bakobwa ku bagabo n'abahungu, abakobwa n'abahungu cyangwa bagamije kubyara.
Yego.
Buriya kenshi umusore n'umuhungu bagiye gushakana, kenshi icyo bagambiriye no urukundo rwabo ruba rushingiye kugira ngo bazagire icyo bazabyare. Iyo batabyaye rero rukumba aba ari ikibazo. Kenshi rero umusaruro wa mbere baba bagambirije mu rukundo rwabo w'umukobwa n'umuhungu bagiye gushakana, icya mbere inyungu bari kuremo ni ukugira ngo bazabyare. Iyo batabyaye akenshi biragorana. Iyo bigoye rero usanga kenshi batandukana, rwa rukundo rwabo ugasanga rwose ntacyo rushingiyeho, bitewe n'iki? Bitewe n'uko batabyaje. Icyo ni cyo nshaka kunganira gato bikurikije n'umwanya nari ngezemo. Murakoze cyane.
Ariko reka duce duha akanya umutumire umenga icyo cyiyumviro ntagishigikira ku byo numvise yavuze no kuva imbere. Oda ndi umwami uyu muntu avuga yuko ngo umusaruro wa mbere ari ukubyara, icyo cyiyumviro muragihurije ko?
Ubwite Imana ikabaha abana, ni byiza cyane. Ni umugisha udasanzwe abana, n'umugisha ni ukwaguka ku rugo, kandi ni ukwaguka kw'igihugu. Mugabo mu gihe bitashitse kimwe biri avuye ko noneho harize Imana ngo ntuhamaye abana. Imana irabaguha kuko ishaka kubaguha, cyangwa ikabireka kuko ari Imana. None ko udaharirize Imana, kandi bibaza ko Imana ari yo rurema, ari irema abantu. Rero ibyo kuvuga ngo ni umusaruro ni iki? Oya, ibyo twavuze ko ari ingabire, ni kado Imana iha umuryango kugira ngo ugubwe neza. Ariko kivuga ko ari ikintu urugo ruba rwubakiye ko.
Murakoze
ka tukiri ngaho, nongere ku iki kintu. Nagira mbwire umuntu wese w'umugabo ariko amutwumviritse. Igihe haba icyo kibazo cy'uko umukenyezi yategeye kwibaruka, bakundana bari babiri, bareke kugenda guhamagara ngo icyo bise conseil de famille, bakivugana ngo barakundana shishishi, iyo miryango niyo yari ihari. Akimubwira ngo ni ukuri naragufiriye urufansi, iyo miryango ntiyarimo. Rero bareke bonyine biyumvikanire ibyabo, bareke guhamagara izishyirwa conseil de famille. Abo ni ababaje gusenya encore plus, kandi basenya nde? Basenya wa mugore. Wa mugore niwaguma asenyuka, niwaguma akomereka, niwaguma apfa, kandi nta kindi ibobo cyo bakora cyaza bagatura bagatahana. Ibyo bintu ntakagira umuntu asubira kujya kubivanga muri projet Imana yashyizeho y'umubano hagati y'umugabo n'umukobwa. Ntagira umuntu asubira gukora iryo kosa. Twagiye tubibona mu Barundi bakora ibintu bisa gutyo, si byiza. Kandi bamenye ko nabo nyine baba bakora byara abana, ejo batazi abahungu babo n'abakobwa babo icyo bazoronka imbere. Rero bareke kujya gusenya ingo z'abandi ngo batubwire bya conseil de famille, baza kwegeka ku mugore bamutaka amakosa yose. We ntazi n'igiti batabyara, ariko bakazana ibituma byose ngo umugore ngo ntiyabyaye kubera iki, ntiyabyara kubera iki, habaye iki, ibintu bitabaho batazi na nyine byatazi. Rero ntihakagire umuntu n'umwe asubira kujya gufatanura icyo itandukanye icyo Imana yafatanije icyo Leta yafatanije.
Murakoze, reka twongere twakire aba banywanyi babiri. Pascal mwiriwe.
Nageze mwiriwe.
Tubasabe muvugaho muri, ni ikibazo mufise?
Yewe, ndi mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam. Iganiyo na Kinyarwanda akunze kuvuga ngo ndota umenyi. Niba ya n'imyaka ko imyaka mirongo ibiri
imyaka mirongo ibiri
tumaze kubona yongiri mukari zimaze kubona kuzerekeye kigali ibintu bye bye maze kubiganya cyo munsi ariko n'uzina n'ubereera tubanye mbere ho kwirukerekeye iteka mu kumpenza ro hamwe mu rugo bibanye nuko nabayeho ubwa mbere no muhungu wanyu munuzeye ngo ubyekeye kuzaruka mu gihe uriranye mu pasoni akibaruka aho haraba amasaha maremare kurusha aho iyi ngwani yaduka yuko mu pasoni atakubyara ko bavuze yari mpereye ku cyo cyo ipanye n'uko kibaruka ariko ubugonda icyo cyo ni ikintu amaze guhishamo yuko yose agira ane uyu karasiga no wundi mu pasoni muga kereke yacyo ku kwibaruka abegereje kandi ngo ngashyiramo nyage usanga bacabana nabo kakimenga byagize umukenyezi andi muze muri rusange bati yuko imana ari isanga ibibondo yuko nayo nari bara yuko ingendo ya kera n'iyubu itandukanye naho umuntu wese ikima rimuhaye ahise yofata
murakoze turafise undi munywanyi mitera mwiriwe
murakoze turafise undi munywanyi mwiriwe
alo zimya radio muri kumwe hafi zimya radio kugira tukumve neza
ego radio yazimye
ego ni muri he
jewe ndi Gitega ni mu Burundi hagati na hagati ni commune ya Geta
murakoze mufise ikibazo canke icyumviro
jewe nashaka cyane cyane gukeza uwo mufasoni oda n'iryo shyirahamwe arongoye kuko ibintu bariko barigisha ikintu umva ariko arasigwa n'ikintu gikomeye cyane gituma ingo n'imiryango mu Burundi zisambuka kandi zigasambuka ku bintu bidafashe nk'uko yabivuze iyo abantu bashinze urugo nibyo kuronka ikibondo n'umugisha ariko ikintu cya mbere bishingiye ku rukundo nico nibaza gihambaye nacyo gituma ibyo bashimikira ko rero iyo hageze ko umwe muri bagira ikibazo yaba umugabo cyangwa umugore ko birashoboka ni byiza ko bosangira uwo mubabaro bashoboye kwivuza bakivuza ariko byanse naho ntibituma urukundo rwabo rutosekara njyewe ndiko ndabivuga kuko hariho ibintu byinshi dukunda gukoreramo kumbure ndose akanya kuganira nawe twofashanya nkamusaba yuko ibyo bintu ariko barasigura boza barabikora bagatanga n'inyigisho ku maradiyo hari amaradiyo ngaha mu gihugu akivuga ariho mu bice bitandukanye kandi ashyira imbere nuvuga ntibiganiro bishyira imbere ineza y'ingo n'imiryango bakaronka akanya ko gusigura kugira ngo turabe ko twogarukana ako karangamutima k'ingo bihereye ku bapfasoni nk'abo turafise umwizero y'uko byoshoboka hariho iradiyo ngaha mu Giheta yitwa Ijwi ry'Umukenyezi nibaza yuko ashoboye kuyegera bakavugana byotuma naho nyine haba akunguko akazaragira nuvuga nti inyigisho mu biganiro bitandukanye kumbure bigashobora gukiza imitima myinshi n'ingo nyinshi nk'uko yabivuze neza uwo mupfasoni nuvuga nti kwari kumutera intege no kumukeza kuri icyo cyiyumviro cyiza kandi n'abandi bakenyezi n'abagabo nyine bafite amashyirahamwe ashimbere neza ko bofashanya kugira ngo tugaruke kuko umuryango uheraho nyine izo ngo zigiye zirasambuka kubera habuze ikibondo mu rugo urumva hariho n'abana b'abigeme baba bakiri inyuma bavuga ati mbega je naje kubaka jeho ngasanga sinibarutse bizoca bigenda kujya mu banyi byagenze ugaca usanga haciye hazana zangeso zo kwiyumvira kuja mu nzira mbi abantu batangura kugeza imbere yuko baja kubaka ugasanga batanguye zangeso mbi kugira ngo ati je natwara umuntu ati atashobora kubyara bizogorana ugasanga barengeye bya byumviro by'urukundo bagashingira kuri uko kwikunda kumwe muri bo nico kintu nashaka gushimikira ko
murakoze mufasoni oda ndumwami ndumva baba mwanyi bose basa naba bashigikiye mu migambi yanyu nagira ndababaze ingorane muhura nazo mu bikorwa byanyu bya misi yose mbega ibikorwa byanyu bimeze gute bimeze neza mwifuza ibyo mwifuza gushika ko byose mubishika ko atangorane
ikintu maze kubona misi ya Louise tukoranye ngaha mu Burundi kandi ari naco kibuze abarundi ntibakunda inyigisho ntibakunda kwigisha kandi mu kwigishwa niho havamo ubumenyi kuko umuntu amenya kuko yize yagiye agahura n'abandi akumva abandi ibyumviro byabo akumva abandi ama experience yabo urumva ingorane dukunda kugira iyo turiko turahimiriza abantu umengo na kagobero ntibaza birukanga nk'uko ingorane zingana kuko ingorane ni nyinshi ndahaye ngo ziko zirasambuka ni nyinshi no munsi nuko twaramutse tuvuga kuri ico gisata batavyara ingo nyinshi ngaha nyinshi zirahungabanye ariko abantu ntibirukire inyigisho abantu benshi barakomeretse ntibegere aho baba bazi ko abantu benshi twagiye dufasha kuko urabona abantu bakomeretse bakomeka mu buryo bwinshi harimo abakomeka muri iki kiganiro ko tuvuga hari n'ibindi bikomere bindi by'intambara ibikomere byo gutabwa ibikomere by'ukwangwa ibikomere by'ubupfubyi hari ibikomere byinshi iyo rero ujye ugahura n'abandi usanga bya bindi wowe wabona ari binini uca usanga ari akantu gasanzwe cyane ahubwo wowe wari kurigirisha rero ugaca wumviriza mwe n'abandi basohotse muri izo ngorane abandi ngene babyifashemwo abandi ugasanga ni ibintu bifashije cyane mugabo ikintu maze kubona ngaha mu Burundi abantu ntibakunda kwigishwa kandi n'ukuri nuvuga amakosa menshi cyangwa intege nke nyinshi ziri ngaha muri iki gihugu nyinshi ziva ku kutamenya kw'abantu
reka ntaguciriyemwe gato yitwakira umunywanyi wa nyuma umwishure hamucubandaniriza kuko turiko dusa n'abagera ku musozo musaza mwiriwe miriwe tugusabe unyarutse mu kanya gato y'icane turiko dusa n'abarangiza bazi ikibazo cyanyu musaza telefone yanyu ntiyumvikana muhagaze ahantu hatumvikana muratubabarira tubandanye n'umutumire wacu umunywanyi ntidushoboye kumwumva telefone yiwe ntiyumvikana ngira hagaze ahatari heza reka dusabe madame Oda abandanye nari naguciriye mwumbabarire
ya nta kibazo twariko turavuga rero ko aha mu Burundi abantu badakunda inyigisho rero ni ikintu gifasha abantu bazijukire baziremwo kuko hari ibintu byinshi umuntu agwamwo kubera kutamenya ndashimiye rero uriya mutumire uriya wa nyuma atubwiye ati hari radiyo yitwararika bene ibyo by'abakenyezi agateka k'abakenyezi bari mu ngorane nk'izo twagira tubahe nimero zacu reko turi kuri nimero 75 79 786 755
ngira mwo bivuga mu Kirundi
ngira arabishobora
hari nabandi kungure
75
cyangwa 79
420 75 280 600 cyangwa 79 960
amajanindwi 55.
Murakoze ndabashimiye madame Oda Ndumwami ikiganiro turagisozirenga ha ndabashimiye abafasha kanya kugira abashikira ico bashikirije n'interano zose zaciye kuri iki kiganiro mutumire wacu nawe turamushimiye cyane bivuye ku mutima ikiganiro kigarukiye ngaha ibaganiro bica kwije rya Amerika birabandanye.